Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Mwiriwe njuti bakunzi n'ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jean Diane Nininahazwe. Ingingo nkuru ziyagize abajeje umutekano muri komini ya Matongo iri mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi batangaza ko abantu babiri bari bamaze iminsi baronderwa bagirizwa ubugizi bwa nabi burimo ukwitwaza inkoho bishwe.
Hariho umugabo umwe abangaha mu kigwati yarazindutse mu mirima baca barahura bane nyine ngo nta nkoho bari bafise ngo baca mubaza ngo hatukeze ngo ni hehe.
Uyu ni umwe manyagihugu w'Imatongo yigana uko vyagenze. Abategetsi ba Ethiopia bapfunze abadereva bakorera ishiramwe mpuzamakungu ONU barenga 70. Guinea yatanguye gutanga incanco za COVID ya 19 ku bana bari hagati y'imyaka 12 na 17. Abanyekongo bari bahungiye muri Uganda batanguye guhunguka. No makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya isase mwe hafi y'amaradiyo yanyu. Amakuru agezweho ijya nino ku isi tuyahere ku mugabane wa Afrika neza na neza muri Afrika y'Epfo. Ubutungane bw'ico gihugu bwafashe ingingo yo kurungika Manuela Change yahoze ari umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Mozambique gucirirwa urubanza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ivyaha yagirizwa tubibaza Fidel Niyongabo.
Iyo ngingo yitandukanije ni yari yafashwe n'umushikiranganje w'ubutungane muri Afrika y'Epfo yo kumurungika mu gihugu ciwe. Mozambique na Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyasavye kurungikirwa Change kubera uruhara yagize mu marorerwa y'ideni ry'imiliyaridi 2 y'amadolari muri Mozambique. Impari zo kumenya igihugu yorungikwamwo kugira yishure ku vyaha yagirizwa zimaze igihe kitari gito ziba. Change apfungiwe muri Afrika y'Epfo kuva mu mwaka w'2018 arahakana ivyaha yagirizwa. Mu kwezi k'umunani inyuma y'uko dosiye yiwe itebeshejwe umushikiranganje ajejwe ubutungane wa Afrika y'Epfo Ronald Lamola yafashe ingingo y'ukumurungika muri Mozambique. Yamara iyo ngingo yaragwanijwe muri sentare. No musi wa gatatu umucamanza Margaret Victor yahinduye ingingo Lamola yari yafashe. Yatangaje ko iciye kubiri n'ibwirizwa shingiro rya Afrika y'Epfo. Change arondegwa ku ngurane y'imiliyaridi 2 y'amadolari yashigikiwe na Leta ya Mozambique yatewe kw'igikumu igihe yari mu mabanga y'umushikiranganje ajejwe ikigega hagati mu mwaka w'2005 n'umwaka w'2015. Ayo mafaranga yari agenewe imigambi itandukanye irimwo uburovyi bw'amafi ya tuna, gukora ubwato n'ibijanye n'umutekano wo mu ibahari. Amari miliyoni amajana n'amajana vy'amadolari yarazimanganye harimo ibiturire mu gihe inyungu ayo mafaranga yari kuzana zitigeze zija mu ngiro.
Igisata c'ubutungane ku mugabane wa Afrika kivugwamo kandi w'umucamanza muri Nigeria yegeje inyuma urubanza k'umuyobozi w'abashaka kwiyonkora kuri ico gihugu. Urubanza rwa Nnamdi Kanu rwashizwe mu kwezi kwa mbere ko mu mwaka uza, ni nyuma y'uko umushingwamanza wiwe asohotse sentare inyuma y'iminota 30 ngo urubanza rutanguye kumvirizwa. N'ubu turacari kumwe na Fidel Niyongabo.
Yabikoze mu ntumbero y'ukwiyamiriza abajejwe umutekano banse kurekurira abandi bashingwa manza kwinjira mu cumba ca sentare urubanza rwariko ruberamwo. Irya nyuma aheruka guseruka muri sentare hari ku itariki 21 y'ukwezi kw'icumi k'uyu mwaka. Kanu avise ubwenegihugu bw'Ubwongereza yarahakanye ivyahindwi yagirijwe harimwo iterabwoba, guhimiriza abantu kwiyongora ku gihugu hamwe no gutangaza n'impaka amakuru y'ibinyoma. Urubanza rwiwe rwerekana impungenge za Leta kw'ishavu n'umutekano muke birangwa muri Nigeria. Ifeanyi Ejiofo yunganira Kanu yarafise imigambi no munsi kwa gatatu y'ugutesha agaciro ivyaha uwo aburanira yagirizwa. Umucamanza yasavye niba Kanu yashaka urubanza ko rubandanya abamwunganira atariho bari araheza arahakana. Kanu yidogeye ingingo y'ukutamurekurira kubonana n'umwe mu bamwunganira aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, menyesha ko yari yaje muri Nigeria kubonana nawe n'ukuraba kugena urubanza rwiwe rugenda. Urubanza guno munsi kwa gatatu gungururijwe ku itariki 19/20 y'ukwezi kwa mbere k'umwaka uza w'2022.
Fidela Niyongabo urakenuye tuvane muri Nigeria udutware muri Ethiopia abategetsi bapfunze abadereva bakorera ishyirahamwe mpuzamakungu ONU barenga 70.
Umuvugizi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yatangaje iyo nkuru avuga ko amakungu afise impungenge zikomeye ku makuru avuga ko abantu bo mu bwoko bw'abatigreya bariko bahagarikwa ikivunga mu gihingwano mu buraruko bwa Ethiopia iteri komera kurushiriza. Umuvugizi wa leta Legese Tulu n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire Dina Mufti ndaco bishuye kuri ayo makuru y'ifungwa ryabo badereva. Ku munsi wa kabiri ishyirahamwe ONU ryari yamirije ifungwa ry'abakozi baryo b'abanya Ethiopia 16 n'imiryango yabo ku mugwa mukuru Addis Abeba. Ishyirahamwe ONU ryamenyesheje ubwoko bwabo. Umuyobozi w'urwego rujejwe agateka ka muntu rwashyizweho na leta rwatangaje ku munsi wa kabiri ko rwaronse amakuru avuga ko abatigrinya amajana n'amajana bahagaritswe ku mugwa mukuru Addis Abeba. Abageze mu zabukuru n'abavyeyi bafise abana bari mu batawe mu mvuto. Umuvugizi w'igipolisi ku mugwa mukuru Addis Abeba yatangaje ku munsi wa kabiri ko guhagarika abantu bidafatiye ku bwoko. Yavuze ko abariko batabwa mu mvuto ari abarenze ku mategeko bonyene. Umuvugizi w'umuhari TPLF Gatechu Reda yatangaje no munsi kwa gatatu ko amategeko yo mu bihe bidasanzwe yashizweho na leta ari uburyo bwo guhagarika abanyategrinyi kivunga. Amenyesha ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bariko barahagarikwa kubera ubwoko bwa
ijugi Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Nane bice ku masonga nkitangura Guinea yatanguye gutanga incanco za COVID ya 19 ku bana bari hagati y'imyaka 12 na 17. Fidel Niyongabo aracabandanya.
Igihugu cha Guinea charonse incanco za Pfizer na Moderna mu mpera z'ukwezi kw'icumi no mu ntango z'uku kwezi kw'icumi na rimwe nk'uko bitangazwa n'urwego rw'igihugu rujejwe amagara y'abantu. Yamara ntikimenyesha incanco zatanzwe uko zingana n'iyo zaje zituruka. Icyo gihugu cha charonse imbere yaho incanco 194,000 n'amajana 4 za AstraZeneca biciye mu mugambi wa COVAX zunganiwe n'izaguzwe hamwe n'izatanzwe n'igihugu c'Ubushinwa. Gine imaze gukoresha n'imiburiburi incanco 2,270,076 474 gushika ubu mu gikorwa cyo gukingira abanyagihugu bayo ikiza cya COVID-19. Imaze gukingira ibigera ku bice 9% by'abanyagihugu hisunzwe ibiharuro bitangwa na leta. Leta ishikiriza ko igitigiri cy'abantu bamaze guhitanwa na COVID-19 gushika ubu ari 387,087 mu gihe abamaze kuyandura ari 330,079. Ibihugu bitari bike byo muri Afrika vyisunze umugambi wa COVAX kugira bironke incanco, bikaba byacandaze igitigiri gitoyi cy'abanyagihugu bavyo.
Integuro y'urwandiko ruzogira ingingo izosoze inama ya 2026 ya ONU kwihindagurika ry'ibihe iriko ibera muri Ecosse yabonetse. Uru rwandiko ahanini rusaba ibihugu kwihutisha gushira mu ngiro imigambi yo kugabanya imyuka mibi igeramiye ibidukikije bitarenze mu 2022. Fidel Niyongabo aracabandanya.
Ni nyuma yuko ivyatohojwe vyerekanye ko umugambi amakungu yishinze w'ukugabanya ubushuhe gushika ku rugero rwa degree 1°C uri kure nk'ukwezi. Nyuma y'iminsi 10 ibiganiro hagati y'abaserukiye ibihugu bigera ku 200 mu gisagara cya Glasgow ku kugena amakungu yoshira mu bikorwa imigambi yumvikanywe ko mu masezerano y'i Paris, integuro y'urwandiko rwategekanijwe isaba ibihugu kwihutisha ivyerekeye kugabanya imyuka n'ibigeramire ibidukikije mu mwaka uza. Integuro y'urwo rwandiko izohinda kamu gihe abaserukira ibihugu bitandukanye byo ku isi bariko batera basozera ikoraniro kwihindagurika ry'ibihe imenyesha ko gutuma ubushuhe butarenga 1°C isaba ingingo zigaragara kandi z'ukuri ku mpande zose. Muri iyo ntegura abategetsi bamenyesha ko kugabanya bikomeye imyuka mibigeramire ibidukikije bikenewe cyane kugira bituma amakungu yirinda ingaruka mbi zikomeye ziyongerekana ry'ubushuhe ku isi. Ibihugu bitabike byo ku isi biza byarageramiwe bikomeye n'imyuzuro ikomeye, uruzuba n'ibihuhusi. Ubwongereza bwakiye ikoraniro mpuzamakungu kwihindagurika ry'ibihe ririko ribera mu gisagara cya Glasgow bwari bwavuze ko ari akaryo ko gufata ingingo zizotuma ubushuhe ku isi butarenga 1°C inyuma y'uko iyo nama yigijweyo mu kiringo cy'umwaka ivuye ku kiza cya COVID-19.
Jugi Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda rakoze Fidel Niyongabo kuri ano makuru yose yaduteguriye akabahejeje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutse abakozi b'ijugi Amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere kuyavugwa ku Burundi abajeje intwaro n'umutekano muri komune Matongo y'intara ya Kayanza ari mu buraruko bw'u Burundi bemeza ko abantu babiri bitwaje inkoho baraye bishwe abajeje intwaro muri iyo ntara bavuga ko abishwe bari mu murwi w'abagizi ba nabi bari bamaze iminsi baronderwa inkuru tubazimenyesha makuru juri y'Amerika n'Nairobi muri Kenya Elo Jurikaneza
Abishwe n'abantu bizina gaba gusa ku mafoto yatemberejwe ku mbuga nkoranyambaga byabonekaga ko bakiri bato musanteri wa komine Matongo yemeje ko abantu babiri bishwe n'inzego zijejwe umutekano wundi arakomereka ari sansa byumva ariko yatubwiye ko atamajwi canke ibindi bibazo bari butwishure ko bavuga ko ari umuvugizi w'ubushikanganje bujejwe intwaro hagati mu gihugu n'umutekano ari bugira byinshi atangaza cyenkurikiye nawe nyene kwabaye nkuko yashinze gucisha make Mutumwa bugufi yarungikiye amenyesha makuru bwanditse muri rimwe rw'Igifaransa yagize ati hasambu akarwikitera bwoba muri aka gatondo Matongo mu ntara ya Kayanza bihevye abiri baricwa umwe arakomereka cyane uwundi nawe yongera arafatwa umwe mu bajejwe intwaro n'umupolisi bakomerekejwe na grenade yatewe nako karwi igihe habwo ukozanya ko Uramatari wa Kayanza Colonel Hamikisha hayo azwi kandi yafatwa nk'umwe mu bategetsi batimana makuru nawe nyene nta kintu kinini yashikirije. Muri make yabwiye bagenzi bacu bakorera mu buraruko bw'igihugu ko abishwe bariko bagomba guhungabanya umutekano kandi bari basanzwe baronderwa kuva ku munsi w'Imana uheze. Yongeye ko bazananye ku ruhande rw'ishamba cimeza rya Kibira igice kitari gito cy'intara ya Kayanza cegamiye harimo na Matongo. Colonel Cicahayo yahamagariye abanyagihugu kugumiza umutima mu nda ariko bakarikanura bakarya kara komite zijejwe umutekano mu gihe cyose bagize icyo bikeka umunyagihugu atashimye ku mwidondoro w'umenyekana yavuze uko byagenze n'ubaho mu gace yabo bantu biciwemo kazwi nko mu kigwati
hariho umugabo umwe aba ngaha mu kigwati yarazindutse mu mirima baca barahura bane nyine ngo nta nkoba bari bafise ngo baca mubaza ngo hatukize ngo ni hehe baca kuma bamanuka baza mu kigwati ko bagomba bashike nyine nawe mugabo uko nyine acarabwira bari mu kigwati ki baba turababonye ngaba ayi chef de zone cyaravyuka ahitana n'umupolisi bari kumwe uko nyine bashize amaboko hejuru babiri undi umwe nawe yarafise grenade caza kwikura mu kuguru aca arayibateye na sirikare bari ku position nyine ngaha bari bamaze gushika hepfo baca bararasa bo batatu bose babarashe mugabo babiri no bace bapfa
yongera ko kuwafashwe yari yemereye kwerekana inzego z'umutekano n'abajejwe intwaro aho banyegeje inkoho ariko basatse barabura
umwe rero muri abo niwe atarashe bace bafatisha intoki hanyuma niwe ariko arabazembageza ngo agiye kubereka iyo banyegeje inkoho n'ibiki mugabo ntazobazanye busabazanye makoti ngo aho baraye niyo bace bazanye nyamakoti bari bafise
uruhande rw'ishamba cimeza rya Kibira buramatari bakayanza yavuze ko abo bishwe n'abagenzi babo bari bazananye rwegereye komine Bukeye iri mu ntara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi Komisi ya gatanu ni ya gatandatu mu ndwi iheze abantu bitwaje ibirwanisho baturutse muri ico kibira nyene batanye mu mitwe n'abasirikare b'igihugu babiri barishwe hafatwa inkoho zitari nke amasasu n'ibindi bikoresho birimwo ibitanga umuyaga nkuba uturutse ku mishwarara y'izuba nk'uko twavyemerewe n'umukuru wa zone Rwansinda ahabereye uko gutana mu mitwe Venanzokira anavuga ko atazumurwa bateye begamiye mu ntango z'ukwezi kw'icumi guheze muri ako gace nyene ka Kibira ahitwa Busangana muri komine Bukeye haguye umusirikare w'ipete rya Colonel n'umwe mu bamucungerera ubuzima mu gihe bahura n'akarwi k'abantu bitwaje ibirwanisho bariko barakizura mu mfakazi ikekwa gukorana nako yarahagaritswe kugeza ubu nta murwi yitiriye ibitero ariko ishamba rya Kibira ririmo imirwi myinshi y'abantu bitwaje ibirwanisho yama yakoze ibitero mu mihana yihegereye cyane cyane mu ntara za Cibitoke na Bubanza mu buraruko bishobora kurengera hamwe na Kayanza na Muramvya muri iyo harimo y'abanyarwanda nk'uko byemezwa n'abajeje intwaro hamwe n'inzego z'umutekano mbere bamwe mu baheruka gufatirwa muri iryo shamba igisirikare cy'u Burundi cyashikirije cy'u Rwanda kwa 19 ukwezi guheze bikaba byavuzwe ko abarwanyi b'umuhari FLN umwe mu irwanya leta y'u Rwanda mu Burundi mushikiza manza akizigenza wa Repubulika mu mizi heze yagirije bamwe mu banyepolitike nabo mashyirahamwe yigenga ko bari nyuma y'ibitero byagiye byibonekeza hirya no hino mu gihugu abigereranya n'iterabwoba Sylvestre Nyandwi yemeje ko ubutungane bwamaze kubasohorera imitahe mpuzamakungu Eloge Urikaneza Ijwi rya Amerika
Eloge Willy Kaneza urakenuye tukiri ku makuru avugwa ku Burundi abakorera mu gisata kijeje gutahukana impunzi muri ico gihugu bazindukiye mu kambi za Rusenda na Murongwe ziri mu burasirazuru bwa Kongo gusaba abarundi bazirimwo gutahuka Vedaste Ngabo yabidukurikiraniye
abakozi bane ba ministeri y'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano ndetse n'iterambere rusange mu Burundi Kuvejo bari mu ruzinduko mu nkambi ya Rusenda na Mulongwe n'uruzinduko ruri mu rwego gukangurira impunzi z'abarundi zahungiye muri izo nkambi gutahuka mu gihugu cy'amavuko kuko kirimo amahoro zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Rusenda zari zimaze iminsi zifuza gutahukanwa zirashima leta Burundi yaje kuzikangurira guhunguka
Nukuri icyambere twamaze twavuga turashimwa Imana kandi tugashimira na leta yacu Burundi kubona yaturungikiye indongozi ziza kutura kuko radio uko twahora hari habahora bahunguka ubushake bwabo abandi bagatinya bakavuga ati je sinohunguka narabona inzego zivuye mu Burundi ziza kutubwira ngo dutahe none uko badushikiye kuza kutubwira ko dutahe iwacu kwa amahoro tugoma dutangure kwiyandikisha dutahe kuko na muntu akwiriye kuguma mu buhungiro kuko abantu bose umuntu wese afisi yaza aturuka umwe wese afisi wabo ko nyine nawo uguma mu gihugu atavukiyemo
kubw'Imana Claude numwe muri izi mpunzi zi muri inkambi zivuga yuko nubwo bazikangurira gutahukanwa igihe kitaragera kuko batahukanwa bitewe n'uko umutekano ndetse no kutubahiriza uburenganzira bwa muntu bikigaragara mu gihugu cy'u Burundi.
Twebwe twakiriye ubu butumwa twabonye uko umenga kwari kudukina ku mubyimba nyuma yo kuba twakira amakuru aturutse mu Burundi inkuru zivuga ko hirya no hino mu gihugu hagitogwa ibiziga kandi bagiye gukurikirana bagasangana ibiziga by'abantu batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Kubw'ibyo rero twebwe nk'impunzi tubona ko hatari bwagere ko n'abanyepolitiki basanzwe batavuga rumwe nabo bakiri hanze ntibarigira bagira ibiganiro kugira ngo basubire mu gihugu.
Usibye iki kibazo cy'umutekano muke utuma bamwe muri aba Barundi batifuza gutahuka, hari n'abandi bavuga yuko bafite ikibazo cyabo bahitira baramutse batahutse.
Ego turi mu gihugu tutavukiyemo, ariko nawe turi mu gihugu tutavukiyemo ntabwo dupanze, turi mu kazi na gani gatoyi na gahema gatoyi mugabo ntitupanze na mwatwiruka ko ngo kwezi kwaheze ngo riha. Ese mu gihugu cy'u Burundi twashikayo tuzoshikira he tuzobahe bado ndo amaparisera tubemo? Ego twumvise ko bavuga ngo batutanga ibisakazo mbega tuzogenda gusakara mu ishamba cyangwa tuzogenda gusakara mu ibarabara mu bintu byatumye tutiyumviramo icyo cyimviro batuzaniye nibyo birimo.
Bimenye Imana Nestori ushinzwe gutahukana impunzi mu gihugu cy'u Burundi yamaze impungenge aba Barundi bamaze imyaka igera kuri 6 mu buhungiro mbatinya guhunguka.
Turazi cyatumye muhunga kubwacu turabona ko ataka igiharu abavyemera cyo kimwe nanje nibana muri mwebwe ntanu twebwe tuhaba twebwe tubibayemo twagomba tubakangari uwahunzi ntambara nta ntambara igihari mu Burundi uwahunzi byo guhigana byamoko nta byo guhigana byamoko igihari uwahunze amatora kuko turabizi muri kahise ku Burundi amatora yimirije hamwe habaguru uwahunzi byo amatora yarahije
nubwo biruko. Umuyobozi userukira impunzi z'Abarundi mu Rusenda Jimmy Bishemeye hari icyo asaba izi ntumwa za Leta y'u Burundi zaje kubakangurira guhunguka.
Turifuza cyane n'ababyoshoboka mutwemerere muri twebwe hagire bakeya na batatu batanu bangahe bazohashike hariya hakurya mu Burundi hanyuma nabo batuzanire iyo nkuru mwatuzaniye batumenyeshe bati nibyo kuri twagenzuye mu Burundi twasanze ari sawa.
Uyu munsi aba bakozi ba Leta y'u Burundi biriwe mu nkambi ya Murongwe gukangurira impunzi nazo zaho gutahuka. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habarirwa impunzi z'Abarundi zigera ku 44,000. Vedaste Gabo ku Garage Ijwi rya Amerika mu Rusenda mutara kivuye.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. President w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu ijambo yashikirije mu kanya gaheze mu nama arimwo mu vy'ubudandaje i Dubai yahamagariye abanyamitayi kuyishora imitayi yabo mu Burundi mu bo vyari bitegekanijwe ko bamuherekeza i Dubai harimwo abatimbo mu ntara ya Gitega ahitwa Gishora. Aba bavuzi b'ingoma basibije ku munota wa nyuma bemeza ko barenganijwe bakamusaba kurenganurwa na rirya ariwe yari abatumiye. Umenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika mu Rwanda Desire Hatungimana yaduteguriye inkuru irambuye.
Abatimbo 12 bo mu Gishora ku isoko y'ingoma z'u Burundi kuri no wa mbere ntibabaye bagerekeza umukuru w'igihugu nk'uko byari bitegekanijwe. Abo batimbo baravuye mu giheta iyo basanzwe baba baje mu gisagara cya Bujumbura kurondera impapuro z'inzira byose bamaze kubikwiza. Ni umwe mu bategetse b'umushikiranganje bw'imico kama yababwira ko batakijanye n'umukuru w'igihugu. Urongoye abatimbo mu gishora amenyesha ko baguye mu gahundwe kandi ko atari ubwa mbere barenganywa.
Twebwe rero tumaze kuvyumva uko twumva biratuvunya inkokora, tuca duharura amahera twari tumaze gusohora, twari tumaze gushika ku miliyoni 4,900,000. Ni ukuvuga novuga yuko ari nkazari nk'imiliyoni 5 zaburamwe amahera makeya. Kuri twese twari 12 kuko twaharura deplacement twagize kuva Igitega, Igitoro ubu kiragoye, naho turara n'ivyo dufungura. Abatimbo bo mu gishora bamaze kubitugira ituro nyinshi, tumanuka ngo tuje kurondera amapasiporo, ukacuzanga abandi babashize ahantu baruri indege baragiye.
Uwarongoye abo batimbo bo mu gishora amenyesha ko kuva mwaka 2013 hagiye haratunganywa amahiganwa y'abavuzi b'ingoma, bakaba kuva icyo gihe babaye aba mbere kiretse rimwe gusa. Umushikiranganji w'inkino n'imico Kama yari yabamenyesheje ko ababa aba mbere, aba kabiri n'aba gatatu ari bo bazohora batogwamwo abaserukira igihugu. Uwo rero aserukira abandi abona ko barenganijwe mu gusubirizwa n'umugwi wo mu gisata c'ingenzi mu bushikiranganji bw'ubudandaji, kandi utigeze uza imbere na rimwe mu mahiganwa.
Ingoma zaratewe iteka muri UNESCO mu mwaka w'ibihumbi 2014 n'itunga ry'abarundi mbere n'itunga ku isi yose. Tukasha tubona tuti aho ingoma zatanguriye mu kirimiro nko hiyo mu gishora na hehe, ko twebwe tudashikirwa na makosa twakoze, kuba twakoze iki? Jewe rero gushika uyu munsi ibyo bintu birantangaza, nkiyumvira icyo kintu gituma twebwe bama batwibagira, cyangwa nkiyumvira ikintu twe kizotuma batwibuka nk'abandi, nkumva kiriko kiransi. Kuko abo dushigikiye uyu munsi nibo bariko baratuvuna inkokora.
Jeremy Atangimana umunyakaranga nawe nyene yigeze kuvuza ingoma mu buto bwiwe, amenyesha ko kenshi ka mwana wa mama ariko gakoreshwa mu kugurungika abatimbo mu mahanga. Amenyesha ko inkurikizi zishobora kuba mbi muri icyo gisata,
bituma n'iyindi migwi yari ifise ishaka ryo kuvuza ingoma badebuka bavuga bati mbiga tuzivuza bigende bite. Imigwi y'ingoma kenshi harabavuza bavuga bati habonetse akaryo nkako ko gusohoka ukava mu Burundi ukaja kuvuza hanze ukaja mu masaha gukora atandukanye, nakaryo keza umuntu abarose ukushobora kwerekana ubuhinga bwiwe. Iyo rero bitabaye birababaza, iyo bitabaye biracimukora, biratuma umuntu nabo n'ugwaruka aruvuga ati mbiga tuzivugiriza iki ko zifise bana.
Twarondeye umushikiranganji w'inkino n'imico Kama ngo aduhe umuco kuri ivyo vyashikiye abo batimbo bo mu giheta, atumenyesha ko vyateguwe n'ubushikiranganji bw'ubudandaje mu gisata c'ingenzi. Tubajije muri ubwo bushikiranganji batwishiye ko ufise inyisho kuri ico kibazo yajanye n'umukuru w'igihugu muri urwo rugendo ari mu Dubai. Ariko rero abo batimbo bo mu giheta komini ivuka mu mukuru w'igihugu akaba ari nawe yari yabitumiye ko nk'uko bavyemeza ntibarota bahe amafaranga bakoresheje. Bamenyesha ko barindiriye ko umukuru w'igihugu aganuka kugira bamwiganire ibyabashikiye. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Juge America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tugaruke gato kuyavugwa mu gisata c'impunzi. Muri Uganda ishami rya ONU gita impunzi ku isi HCR ritangaza ko abanyekongo bari bahungiye muri ico gihugu kwera ibitero vyagabwe mu duce babamwo twa Cyanzu na Runyoni muri Republika Demokarasi ya Kongo bamaze gutahuka. Itangazo ryasohowe na RCR yo muri Uganda rivuga ko abagera ku 111 bari bahungiye muri Uganda bavuye muri ibi bice, ariko hafi ya bose bakaba bamaze gusubirayo. Ignatius Bahizi arabandanye no nkuru.
Amakuru dukesha umuryango wita ku mpunzi HCR avuga ko benshi mu bari baraye bahunze bamaze gusubira mu gihugu cyabo. Ukurikije itangazo ryasohowe n'uwo muryango, abantu 111 nibo baraye bahungiye muri Uganda. Umubare w'umuryango uvuga ko wari munini cyane, igihugu cyari kidaherutse kwakira icyarimwe. Umuvugizi wa HCR muri Uganda, Roko Nuri, yatangarijwe ibya Amerika ko muri abo 111 abenshi bamaze gutahuka.
The latest is that there are about 1,000 people now at Bunagana.
Ati, amakuru mashya n'uko hasigaye abantu bagera ku 1,000 bari Bunagana, abandi 300 akaba barahitwa mu kibaya. Ibi bivuze ko umubare munini w'abari bahunze umaze gusubira muri Congo. Twamenyeshejwe ko iri tahuka ryatewe n'inama hagati y'abayobozi ba Uganda na Congo, baje kumenyesha abahungaga ko umutekano wagarutse mu bice byabo ko babisubiramo. Ariko tuzi neza ko umutekano wa ku gace ka Congo utakwizerwa 100%. Ubwo twe nka HCR ntabwo dusinziriye, tuzi ko igihe icyo ari cyo cyose ibintu bishobora guhinduka.
The four units are, you know, remain on high alert should the situation flare up again.
Uko nuko byari bimeze ku munsi wa mbere mu mujyi wa Bunagana, aho ibyo bihumbi byari byahungiye.
Uyu mubare niho na ubona w'abantu benshi nka gutya, abandi bari kunyura iriya hirya mu rwabara, abandi bari kunyura mu kibaya, abandi bari kunyura Busanza. Dushaka ngo tubashire ahantu hamwe, ariko niba uri umusirikare uramenya urabutazanye imbunda mu gihugu cyacu. Imbunda uyisubize iriya yo wayivanye wongere kubone kugaruka. Ndabamagiriye hatagira uwo dufunga.
Yari Ebel Bizimana, umuyobozi mukuru w'akarere ka Gisoro, ubwo yaganiraga na zimwe muri izo mpunzi. Nyamara ariko amakuru dukesha amasoko y'Ijwi rya Amerika ari ku mupaka w'Ibunagana, abantu benshi biriwe bambuka basubira iwabo muri Congo, ku buryo ari bake cyane basigaye muri uwo mujyi, n'abandi bake bari bamaze kugera inyakabande aho impunzi zisanze zakirirwa. Navuganye na zimwe mu mpunzi ziri aho Ibunagana zimbwira ko nazo ziteganya gusubira muri Congo.
Umutekano ntabwo wari wagaruka neza, bamwe bari gutaha n'abandi bakaza.
None wowe wafashe ubuhe mwanzuro, nawe uri gutaha wo cyangwa uri kuma Uganda?
Oya, ngenda cyari hano kuko ntawe nari nabona ko ari byiza. Nta rusaku twumvishije, nuko tuzi yuko ahanini cyane habaga ingaruka. Amasasi gagambye menshi ejo, umunsi ntayagambye. Tugura yuko ejo twataha tubonye nta kindi kibazo kibaye. Tubaye bukeye neza, ntitubone ko hari izindi mvururu twataha.
Nange ndiva ngo ndahejo. Ngo ni kumva ngo babasubije inyuma, ariko ntabwo tubizi neza niba bimeze bite.
None se ubwo nusubirayo uraba wize umutekano wawe?
Ni ukupfa kugenda gusa tukareba byongeye twanagaruka. None se twakora iki? Ko mfite ibintu natawe mu nzu byinshi. Bagenzi banjye bamwe batashye, harimo n'abarayeyo bavuze ngo nta kibazo babasubije inyuma. Ariko none ntitubizi niba bari bugaruke cyangwa niba batari bugaruke, ntabwo tubizi. Iri joro ndarara ahangaha, ariko ejo ndagenda njye kureba ibyanjye byasigaye mu rugo. Natinye kandi uru ndi ikimuga, ntabwo nshoboye kugenda, nari nananiwe ejo kubera kwikanga intambara. Kuva igitondo nta mirwano yabaye, naherukeje ku manywa nko mu masaa 10.
Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyaragitangaje ko umutwe w'abarwanyi wa M23 ariwo wagabye ibyo bitero mu karere ka Rutshuru ahitwa Cyanzu na Runyoni, ariko uwo mutwe wabihakanye. Mu itangazo wasohoye uno munsi, perezida wa M23 Bertrand Bisimwa yateye utwatsi ayo makuru, avuga yuko aribo bateye muri ibyo bice. Bisimwa yavuze ko M23 bagiranye ibiganiro na leta ya Congo, kandi akaba yitegereje ko amasezerano yavuye muri ibyo biganiro yashyirwa mu bikorwa. Nibutse ko umutwe w'inyeshyamba za M23 watangiye intambara muri Kivu ya ruguru ya Congo mu wa 2012, ariko uza kuja mu biganiro by'amahoro na leta ya Joseph Kabila bisoza impande zombi zigeze ku masezerano yasinyiwe i Nairobi mu wa 2014. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
akaba intunga duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri micro mari kumi na Judiana ni nahazwe. Amakuru ino munsi yegeranijwe na Fasil Gebehu, twese ku izina ry'abagenzi bacu tubikebanuye, tubifuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose, naho ubutaha.